Zamba.
Nzambira samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe. Tubaha nikaze mu makuru, makuru makuru yaranze none ndugi turiko turasozera yo kwa 30 umwaka wa 2022. Benye Excel akana nishengiye kuyabashikiriza. Igikorwa cyo gukora rusansuma yerekeye ubwoko mu bakozi bakorera leta n'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu kigiye gutangura. Ibyo biri mu ikete ryo kwa 2040 uyu mwaka ry'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yandikiye indongozi zo mu gihugu riherekejwe n'ifishe yo gushyira mu mwidondoro w'abakozi bose bakorera leta hamwe n'abakozi b'amashyirahamwe yigenga. Ido Nido na Diane Nkurunziza.
Muri iryo kete ryo kuwa 2040 uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yandikiye abarongoye intara abagenduzi bakuru bose mu buzi bwa leta cyo kimwe no mu mashyirahamwe yigenga yabamenyesheje rusansuma itegerezwa gukorwa vyihuta. Uyu mushikiranganji yasiguye ko ivyo bishingiye ku matohoza yakozwe n'umugwi wa mpenguzamateka ajanye no kubahiriza ubwoko mu buzi bwose bwa leta hamwe no mu mashyirahamwe yigenga mvamakungu. Nk'uko bigaragara muri iryo kete umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abakozi bose bategerezwa kuzuza ifishe y'imidondoro yabo akeneye vuba cyane. Iyo fishe nayo ngo umukozi wese asabwa kuzuza amazina yiwe, ubwoko bwiwe, umusozi, komine n'intara avukamwo, akaza akora, igihe yatanguriye akazi, igihugu avamwo, nimero ya telefone hamwe no gutera kumukono. Tubibutse ko mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa munyonyo inama nkenguzamateka yari yarasabye leta y'u Burundi ko hokogwa rusansuma y'abakozi bose bakorera leta n'amashyirahamwe yigenga. Icyo gihe inama nkenguzamateka yasiguye ko bashaka kuraba ko ubwoko bwose buserukiye mu buzi bwa leta no mashyirahamwe yigenga mvamakungu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi.
Iyo rusansuma iri kirategurwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ntikenewe na gato, ahubwo hashobora kuba hari kinyegeje inyuma yayo. Bamwe mu bakozi ba leta baganiriye na radio Inzamba basaba abarundi kurikanura. Tubumvirize.
Leta sigaho niyo se gusamaza abarundi, ahubwo tubasabye dushimise abarundi kurikanura kuko iyo rusansuma CNDD-FDD ishyiraho irishyirategura ngo reko bagomba guharura ibitigiri by'abahutu n'abatutsi mu buzi butandukanye mu mashyirahamwe ya leta canke abikorwa utwabo canke amashyirahamwe ya mvamakungu. Iyo rusansuma ntikenewe cane, ahubwo nibayikanura abarundi barabe yuko tari kubasamaza ata kintu kinyegeje inyuma kuko bimwe bita agenda kashe kuko nihenze mu 2020 hari harabaye iyindi rusansuma ibarugwa iyindi rusansuma yagizwe na ministere de la fonction publique ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Ntitwumva rero ingene ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ije gusubira kugira iyindi rusansuma, ahubwo nitubikanurire hafi tubirabire hafi ibintu bitarayangara kuko ntibishoboka. Barabifise kuva ku mukuru w'umutumba gushika ku mushikiranganji nibo nyine babashiraho, barazi bo bashiraho uko bashiraho tubazi neza ko bashiraho bisunze ubwoko rero ni ubwoko bw'abahutu nibo batwara.
Byiza umuntu yomenya intumbero yayo ikigamije kugira ngo umuntu yisansumishe by'ukuri neza atekanye kandi yisansumishe neza, kuko nko mu myaka yagiye irahera turagiye tubona nyine ibintu by'amarusansuma mwe nayo aho byaciye bituma bamuza bumanywa na ba JST abanywa na ba JDC. Nyuma yaho twagiye kubona umenga kwari nko gucanishamo abenegihugu. Kuri icyo nabo mpamvu umuntu yovuga ni kumbure nimba iyo sansuma iriko irategurwa babanze babwira abenegihugu bamenye ati ni rusansuma igamije ibi n'ibi.
Jewe simbona akamaro k'iyo rusansuma yindi nshasha kubera rusansuma twari bari bayitubwiye 2019 na 2020 aho batubaza identification papa umubyeyi wawe se nyoko aho wavukiye aho watanguriye akazi bagaca bafotora bagaca babirongeka foto kuri rojisiyeri bavuze yuko bari bagutse. Urumva rero twebwe twatwarwa na fonction publique n'itwarwa na ministere ya interieri.
Mu yandi makuru yaranze iyi ndwi agiye gushyirwaho ikarata iranga abarundi baba mu mahanga biri mu rwandiko. Bamwe muri abo barundi begereye ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD kwatanzwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu kugira ngo gwemezwe. Iyo karata yiswe ndanga diaspora bizo bifise akamaro kuko ari izotuma abarundi baba hanze baronswa impapuro bazaba bakeneye mu Burundi no mu buserukizi bwabwo mu mahanga. Igiciro cyayo ni amadolari y'amanyamerika 50 adoza aratangwa buri mwaka. Inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Ugo rwandiko rwerekana ko iyo karata izotangwa mu kiringo cyo kuva ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka. Izogugwa amadolari 50 y'amanyamerika. Ayo madolari nayo akazoza aratangwa buri mwaka kugira ngo yemererwe gusubira gukora. Akamaro kayo ngo niyo ikuranga kuri umurundi aba mu mahanga, ikaguha uburenganzira bwo kwakirwa mu buserukizi bw'Uburundi mu makungu. Izokorohereza kandi ababa mu makungu kuronka uruhusha rwo kuja mu Burundi no kumarayo igihe ico bita visa, yongere yerekane kufitani imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi kandi ko ufise uruhara mu iterambere. Iyo karata izotanga kandi uburenganzira bwo kwitaba amanama n'ayandi makoraniro y'abarundi baba mu mahanga, igatanga uburenganzira bwo kwitura ubutegetsi n'inzego zabwo, igatuma abajejwe imbibe baborohereza kwinjiza ibyo bakuye hanze. Ngo kindi iyo karata izofasha ni ukumenya ibitigiri by'abarundi baba mu mahanga bafitaniye ubucuti n'imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi. Ugo rwandiko rumenyesha kandi ko mu mwaka w'2016 abarundi baba mu mahanga baharugwa hafi mu 365. Cemeza ko gushika muri uno mwaka w'2022 ibitigiri vyiyongerereye.
Abarundi baba muri Canada ntibatahura ico yo karanga muntu y'umurundi aba hanze ije gukora. Apoloni Simbizi, umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishyirahamwe rihurikiyemwo abarundi baba muri Canada ABC Canada, abona ko iyo karata karanga muntu ari amayeri y'umugambwe uri ku butegetsi wo gushaka kugira amashami y'umugambwe CNDD FDD mu barundi baba hanze babanje kubacamwe ibice. Kubwo umupfasoni ivyo biteye kubiri kandi n'amategeko n'ukwishira no kwizana kwa kiremwa muntu. Tega matwi Apoloni Simbizi.
Ntitubona igituma hari umugwi w'abarundi bashaka guha karanga muntu yabo bisangije, kuko amategeko avuga yuko carte d'identité ibimwe ku banyagihugu bose baba mu gihugu canke bari hanze. Ahubwo umuntu aribaza ati mbega abishaka kubikora batumwe nande bifuza gushika kuki? Kubwa ABC Alliance des Burundais du Canada, nta rwego nshingwa ntwaro rwa diaspora y'abarundi tuzi rwemewe n'amategeko agenga amashyirahamwe ya diaspora ruriho. Nta manda rwahawe n'abarundi baba mu mahanga. Ivyo twabonye nuko hariho abatowe mu Burundi bumva bikurikije amategeko yo mu Burundi, abo rero n'abaserukizi b'intwaro yabatoje nayo mbere barabitwereka mu kuvuga yuko uzoba afise ikarata zoba afise uburenganzira bw'iki na kiriya muri ambasade z'u Burundi. Ikiboneka nuko umugambwe uri ku butegetsi uri kuragerageza gushinga amashami yawo mu Barundi bari mu mahanga, ikabaje nuko bagomba kubikora ku gahato. Hanyuma ikindi nuko bisa nuko bashaka gukontrola abarundi baba mu mahanga, bamenye ababayoboka intwaro ya abayoboka intwaro n'abatayiyoboka, kubera yuko hari abakiriye iyo karata cyangwa batayakiriye. Nta karata ikenewe kuko hari passport, kandi amategeko y'u Burundi aremera double nationalité donc akabira ka kabiri. Birabaje rero kugomba guca mu mirwi abarundi bari mu mahanga, ni guca kubiri na demokrasi, ni guca kubiri n'uburenganzira bwo kwigenga bwa kirema muntu droit de liberté. Ikindi nacyo nuko bisa no gutera ubwoba ntihagire ubusubira gukakaza no kuvuga muri ibintu bitagenda neza mu gihugu. Murumva rero ko bifise ingaruka mbi ku Barundi bari hanze, eka mbere n'ababo bari mu gihugu. Ahubwo hari abarundi rero benshi bagikeneye protection y'ibihugu bacumbitsemo kubera iyo migambi idahumuriza na gatoyi bose.
Inzamba
turabandanya amakuru makuru makuru yaranze yindwi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abigisha bari mu masendika atandukanye ko hamwe bahirahiriye bagahagarika akazi bazoca bakomborwa mu kazi kabo. Ibyo akaba bivuze inyuma yaho abo bigisha bagabishirije ko bashobora guhagarika akazi mu gihe leta itoheba ingingo yafashe yo kubakoresha ikibazo ivuga ko hoba hari bamwe muri bo boba badafise ubumenyi bukwiye. Ibyo umukuru w'igihugu akaba bimenyesheje kuri uyu wa kane uheze mu masengesho ategurwa n'umuganga akomokamwo CNDD FDD iminsi yose ya kane isozera ukwezi. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Umukuru w'igihugu avuga ko se bizwi ko abigisha bagabishije ko bashobora guhagarika akazi mu gihe ibyo basaba batoba barabyumvikana ko na leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragabisha abigisha ko mu gihe bahagarika akazi ko bizobagira ingaruka mbi harimwo kutaronswa agahembo.
Hari n'umwe atazi ko buturi muri preavia greve y'abarimo muri ko ndazi ko habatabuze ngo bazogreva mugamo na greva nta kibazo je murabizingane meze mura greva je basha nina niwe erega ishatse obligation ushatse ubiheba nuno muzi ushatse no ubihebe urabe ko ari ukurikira tugende kwiyororera ingurube uyororera inkoko nta numwe ukurikira rero uzoshaka rareka kare ntimwari bwamenye igihugu cyarije ubu ni Rwanda bigisha yuko leta nabantu imilyoni 12 wari umukozi wabo kuvuga rero ngo ngirira ikingo wase se kwigishiriza umwana ni wowe wenyene bazoguha makofe na kaguhenda none se abapatro banyu abende igihugu hakurikira umwana wanje kumwigisha uco taha rero ugende uragayagaya mu kabare wase kumwigishiriza umwana kaza guhemba umushahara wawe uzocwa nduhagarare kwanza.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko kandi abigisha bazohagarika akazi bazoheza bakirukanwa mu kazi hanyuma ibanza byabo bigahabwa ugwaruka rutagira akazi ngo kuko kwigisha umuntu aja kwigisha bitarenza mezi atatu.
Ni wasiba kagusubiriza urashuke rufata inkoho duce tugwana abene igihugu bose atakuzobanesha wewe waneshi miliyoni 12 abarimwe muri bangahe muri Burundi kuburyo mwoneshi imiliyoni 12 mwasa kuzigishiriza abantu cena kera nahora numva dosi crash yarabaho kuva kera narinda mugabumvise ko tugira tumenye abadashoboye kwigirisha ngo greve nibayigire kabisa dufise gwaruka rushomwe gwishi tuzoca tugwigisha nibo tuzoca tuha capacity emwe nta wiga kuba umwarimu bitwara mezi arenga atatu tuvuze rutozo kwigirisha mu kabiri tutatugwishisha ibyo bwa kabiri gusa turayikomeza tatu tabubizi ugashoza kwigisha abantu abantu bashobora kubibiga bagushika aho yanka kumuha ubushobozi gukorera igihugu.
Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu gihe umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro Commission Nationale de Dialogue Sociale mu rurimi rw'Igifaransa wari uherutse kwakira ibyiyumviro by'abigisha n'ico basaba kugira ngo haboneke umwumvikano hagati ya leta n'abigisha udaciye mu ngimba.
Kubgawe rari nibizi yahoza twara sendika yabigisha STEB iyo mvugo y'umukuru w'igihugu igaragaza ko atazi neza intambwe ibiganiro hagati y'abigisha na leta bigeze ko kubgiwe hamwe hokurikizwa amasezerano ajanye n'uburenganzira bw'abakozi yashizwe ko igikomo mu mwaka wa 2011 ibintu byose subira ku murongo. Rari nibizi akamenyesha kandi ko gukandamiza abakozi bifise inkurikizi mbi cyane tumwumvirize.
Iyo ni mvugo yuko tamenya cyambere cyoco nuko tuziko ico kibazo kijanye n'inyigisho nkarisha bwenge bari banje gukoresha ibibazo n'ikibazo kijanye no kuringaniriza amapete n'imishahara abigisha ni bibazo nkora mutima kubigisha ku buzima bwabo no ku buzima bw'igihugu. Iyo jambo ry'umukuru w'igihugu rero turabye igihe yari turashobora kwibaza yuko batamushikirije ibyegeranyo by'intambwe zimaze gushikwako kandi twibaza yuko nawe nyene amaze kwicara ahantu hamwe hatekanye azosoma amategeko agenga amasendika asome n'amategeko agenga ujya mu guhugu igihugu ujejwe kuringaniza ibiganiro hagati y'abakozi abakoresha na leta no kurinda matati ni yasoma iyo mategeko akabazaho ibintu bigeze ndazi neza nawe nyine ko ejo kumbure atazobivuga gutyo azobona yuko bitegereza gukorera mu zindi nzego ari naco gituma nasaba yuko yo kwicara gatekana karaba yuko rujya rwego rikorera bikora ahubwo ruriko bikora n'urubikora neza mu mwumvikano. Amategeko mu bisanzwe cyavuga itegeko nyamukuru je ni isunga ni n'amasezerano yashizwe ku gikumu hagati y'abakozi abakoresha na leta mu mwaka w'2011. Ayo masezerano yisunga amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bw'abakozi, ujanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu, ujanye n'amategeko y'igihugu. Ayo mategeko rero iryo ayo masezerano mu Gifaransa bita Charte nationale de dialogue social. Amasezerano rero arashobora gutuma ibintu bigenda neza kurusha uko twabyumvise bivugwa. Ikindi nacyo amasendika arafite uburenganzira gushikiriza umubabaro mu gihe hafashwe ingingo zikandamiza abakozi. Nanje mfata ingingo siko bigenda, ahubwo byogira ingaruka mbi cyane ku bigisha, ku gihugu no ku banyeshuri. Ahubwo abigisha bo bafashwe nk'imbohe, kandi umunyagihugu muraje ingene ameze babashuhuriye ko abigisha, nibaza ko basubira ku byicuza batagishobora gutabara ikintu na gitoyi. Rero novuga ntibangwe ntibabandanye muri iyo ngendo.
Ni ngaho duciye dusozerera makuru yaranze iyi ndwi turiko turasozera. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye. Benyex Rakana nayabashikirije, ndabifurije kugira ibihe byiza iwanyu.
Ngiye nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru yaranze none.